Hii ni Radio Sauti ya Amerika. Radio Sauti ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu, muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ndabaramukize ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu.
Nico gituma n'ubu nyene twosubiramo yampanu tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro.
Uwo ni Cassien Simbare ayoboye urwego rw'abashingantahe Fondation Intahe mu Burundi, ahanura abanyepolitike b'Abarundi kuja hamwe mu gutorera umuti ibibazo Burundi burimwo. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya. Amakuru yo mu karere, akanama k'amahoro n'umutekano muri ONU gasaba leta y'u Burundi gusubira kugira imigenderanire myiza n'amakungu n'abayifasha. Mu itangazo yasohoye ejo ku munsi wa gatatu, mukuru wako kanama yanasavye leta gukomeza inzira y'ibiganiro. Urwego rw'abashingantahe Fondation Intahe rusaba abanyepolitike kumvira impanuro z'amakungu. Ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Muri iryo tangazo Munyamisiri Amir Abdelatif Abulata ahagarariye akanama k'amahoro n'umutekano ka ONU ashikiriza ko araje gushinga no kubona leta y'u Burundi mu mwaka uheze yansirungikwa rya polisi ba ONU 228. Abulata avuga ko nubwo ku butaka bw'u Burundi hatekanye, ibintu ko byifashe byasubije inyuma intambwe igihugu cyari cyashikanyweko n'amasezerano y'amahoro n'umwumvikano ya Arusha. Atanga uturorero tw'ubwicanyi burobanura, ibitero by'amagrenade ku basivile, abantu bahohoterwa, ababorezwa igufa n'ababurirwa irengero. Asaba umunyamabanga mukuru wa ONU kumvikana na leta y'u Burundi kugira ngo igisata ca ONU kijejwe hagati y'akazi na muntu gisubire gukora, harungikwa abahinga basuzuma uko hagati y'akazi na muntu kifashe, hamwe n'abasirikare b'ubumwe bwa Afrika boza nk'indorerezi. Gafatiye ku ndirimbo y'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ivuga ngo terinda bake babyara imbonera kure, akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kiyamirije imvugo zose zicyoza canke zikumira zikoreshwa n'imigwi itandukanye. Ako kanama kemeza kandi ko gateye umutima uhagaze n'ibitigiri by'impunzi z'Abarundi gaharura mu 216 birenga ziko zisaba ubuhungiro mu bihugu bibanyi, 222 bahungiye hagati mu gihugu, hamwe n'imiliyoni 3 z'Abarundi bakeneye gufashwa kubera ubukene babayemo. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kamenyesha ko gashimishwa n'icegeranyo muhuza mukapa yahaye abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Kavuga ko byihutirwa ko abakuru b'ibihugu b'uwo muryango basaba ku biganiro byihutishwa bigasozerwa vuba. Impande zerekewe n'amatati y'u Burundi ako kanama kazisaba kugira utwigoro kugira ngo ibiganiro bisubire kandi bishike ku ngingo itomoye. Iyo ngendo y'ibiganiro ni nayo urwego rw'abashingantahe Fondation Intahe ruhanura gushira imbere. Simbare Cassien ni warurongoye.
Kuva n'amagume ataratera igihugu cacu twamye tuvuga tuti bandi mujejwe vya politike y'igihugu cacu, egerana muje hamwe muyage ibibazo igihugu cacu gifise. Uko mubibona kose ni bisanzwe ko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye, mugabo mushira imbere ineza y'igihugu aho mushobora kuhahurira. Ibyo bintu uko twabihanuye twarabonye ko batavyumvise vyaratubabaje, ivyakurikiye mwarabibonye. Nico gituma n'ubu nyene twosubiramo yampanuro tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro, ibiganiro vy'ukuri bishobora gushika ku ngingo yubaka.
Umushinga ntaye Simbara asanga kuganira bitogorana mu gihe abanyepolitike bavyiyemeje muri kahisa.
Ndakunda kwibuka umwaka twamaze mu 2009 mu biganiro vyari bifise intumbero yuko iki gihugu cacu cogira intwaro ishingiye ku nama n'ingingo, kandi vyo byari byashizwe imbere n'abanyepolitiki cyane cyane bari ku ntwaro. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryumvise rwose ko uyu mugambi ari mwiza, baraheza barawutangira uburyo bukomeye gushikaho ibyo biganiro byakwiye mu gihugu cyose mu vyegeranyo byatanzwe abanyepolitike bari bagiye muri ibyo biganiro barahiye bati kuvu igihugu cacu kizokwama kigendera ku biganiro bivyara inama n'ingingo nama rero nibaza yuko bacibuka ibyo bintu byatwaye uburyo bwinshi byamaze n'igihe kitari gito enda rero nidushira imbere ibiganiro ibiganiro atari byo guhendana canke byo guhemana
mu vyakanama kaoni gasaba inzego z'igihugu kandi harimo kunagura imigenderanire n'ibihugu bigenzi n'abafasha Burundi simbarabona ko navyo nyene bitagoye
irega baduhanura n'abantu batwifuriza ineza izi mpanuro ziva hirya no hino ntaco biturondera ko kindi nibatwanga benshi nabo igihugu cakeneye mu myaka iheze mbere baragifasha kiragira intambwe giteye umuntu agukebuye agutuma kwiyambika nta kwiteranya ntaco bitumarira na gitoyi nta kwiyugarana twiyugurure tubane neza nabandi bizofashe iterambere rirama ry'igihugu
nubwo akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gafite byinshi kanegura karashima intererano y'inteko z'u Burundi mu bikorwa byo kugarukana amahoro ku rwego rw'isi na Afrika gusa gasaba leta kubahiza amasezerano ya ONU mu gutora abaja muri ibyo bikorwa eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe kwijwe rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rwijwe rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mugisagara cha Ngozi mu Burundi harangiye igikorwa cyo guhonja ikawa kugira abatora ikawa ya mbere irusha izinda kanovera ikawa yatwaye ikibanza cya mbere ituruka mu ntara ya Kayanza ibindi kuri inguru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
ikawa yatwaye umudari muri iyi higanwa ikawa ariyo mu ntara ya Kayanza bisasho bita kiringo
Ahani kui hotel de plato ili mugisagara cha Ngozi ahari ko habera ihiganwa ryo gutora ikawa ya mbere ya kanovera mu Burundi abahonje ikaru hariwe bikawa ku rwego mpuza makungu 2019 n'icenda b'abarundi nibo bari bamaze indwi muri ico gikogwa ikawa ivuye ku matonorero iri mu mice amajana 251 yarahonjejwe mu bikombe bingana ibihumbi 2 ikawa ituruka ku itonorero rya Kibingo muri commune n'intara ya Kayanza niyo yatwaye ikibanza cya mbere bita presidentiel Manirakiza Mariko aserukira iryo tonorero giye gukira isosiyete Greenco avuga ko bakoreje ingufu nyinshi kugira batware ico kibanza
kugira turonke ikibanza cya mbere mu iriheganwa ubwa mbere tubikesha sosiyete yacu iturongoye kuko no mwaka hari hategekanijwe iheganwa barashizeho intego cyangwa cyangwa intego tutegeze gukurikiza hama tukarikesha abakozi ba okwigetano ahadukorera tukongera tukayikesha abarimyi batuzaniye ikawa na cyane cyane abazanye izo kawa z'uno munsi utsinze kuko abari kawa kanaka z'umunsi umwe mu bisanzwe abarimyi bafise abantu babakurikirana mu gihe rero umuntu akurikirana umurimyi w'ikawa mu bisanzwe amwereka uburyo bwiza bwo kuntu yoronka ikawa ya kanovera kuko akanovera kava mu murima mu gipimo
ishyirahamwe ry'abanyamerika ase Nigyo itunganya ibyo higanwa bise Cup of Excellence mu Burundi. Nirabampa Joseph aserukira urunani Senake ruhurikiyemo amashyira hamwe y'abarimyi bikawa mu Burundi arashima ubucuti bwavutse hagati y'abarimyi bikawa n'abakorera muri ico gisata kubera ibyo higanwa. Aranashima ko ubwo bucuti bwatumye bashira ingufu hamwe mu kuronderera akanovera ikawa y'u Burundi. Userukira urunani rw'amashyira hamwe y'abarimyi mu Burundi asaba ko inyungu y'umurimyi yogaragara.
Ariko rero naho biruko twashaka gusaba yuko abarimyi bikawa boronswa akarusho kaboneka kajanye n'imvune umurimyi w'ikawa ashiramwo kugira ngo ikawa nk'iyi yakanovera iboneke natwe abarimyi bikawa twiyemeje kubandanya twitanga mu bikorwa byose byotuma umwimbo mwinshi w'ikawa uboneka n'akanovera kenshi kakiyongera mu gihugu cacu c'u Burundi
Kuri yomvo, umushikiranganji w'ubumye n'ubworozi Deogide Rurema yasabye bene imitahe mu gisata cy'ikawa guha ikibanza gikwiye umurimi.
Kwemera ko umurimi w'ikawa ari we shingiro y'umuyimbo mu kumwama hafi mu bikorwa byose bijyanye no gukorera izo biterwa hamwe no kumuha igiciro gikwiye mu igurishwa ry'ikawa ihishiye. Reka niyo mushoye mukunguka namwe nawe akabimenya mu kumuha icyo twita inyongera.
Uko ikawa igira amanota menshi mu Kanovera niko igurishwa amafaranga menshi y'agaciro. Umushikiranganje w'ubumye n'ubworozi yanagabishije abazotuma amafaranga y'agaciro avuye mu ikawa y'u Burundi azimira.
Kwirinda gukorera mu rufuri mu gushora no kugura ikawa bidakurikije amategeko cyangwa gushora ikawa amahera y'agaciro agahera hanze cyangwa akinjira mu buryo budakurikije amategeko. Ababikora n'abazobikora Leta y'u Burundi izobihanganira.
Kuba kwizatunga b'abanyamahanga bakorera mu gisata cy'ikawa bitavye iryo higanwa, umushikiranganji w'uburimi n'ubworozi yabasabye gushyira imitahe yabo no mu bindi bisata. Ku izina rya Leta y'u Burundi, umushikiranganji Rurema yemeye ko bazokoroherezwa bisabye kare. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Abanyarwanda baba hanze y'igihugu batoye no munsi mu matora makuru y'igihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi ni hamwe mu bibanza abanyarwanda batatoreyemwo. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yahishikiye, tukaba turi kumwe ku telefone. Wiriwe Eloge?
Amahoro neza Fidel.
Ibintu byifashe gute kuri ambasade y'u Rwanda mu Burundi muri uyu mwanya?
Bineza neza Fidel, nkuko yivuze hagati mu gisagara cya Bujumbura ku ibarabara ryitiriwe Congo, hasanzwe hari ambasade y'abanyarwanda. Uko bimeze ibintu no kuvugana, hasanzwe abajejwe umutekano babiri barinda iyi ambasade, nibo twavuganye. Bambwiye ko hari abanyarwanda kuzaje ku mugoroba n'uyu munsi, bamye baza bazi ko bahava basanga.
Alo? Alo?
Ariko iyi ambasade, ego Fidel,
umurongo wari ucitse, ubandanye.
Ego mereko ndavuga nti aba bageze umutekano twahahuriye bambwiye ko iyi ambasade kuzaje yugaye, hari abanyarwanda bamye baza kuzaje ku mugoroba n'uyu munsi bazi ko bagira amahirwe yo gutora, ariko ntibyakunze kuko n'abakoze muri iyi ambasade ubwabo kuvejo baragiye gutorera ikigati.
Nta mpamvu washoboye kumenya rero icyatumye bugara iyo ambasade?
Eka nta mpamvu nashoboye kumenya gushika ubu, kandi no ngaha ku bwinjiriro urabye nta n'igipapuro bamanutse.
Utubabarire, umurongo wa telefone umeze nabi. Iyi nkuru turayigaruka ko mu nyuma.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi, kuva mu ntango z'indwi, Abarundi barenga ijana bavuye mu bihugu byo mu mahanga birenga 25 bari mu bikorwa byo kwihweza ukuntu boterera muri antunga mu bikorwa by'iterambere mu Burundi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Jafet Logenti, umukuru w'ishyirahamwe ry'Abarundi baba mu mahanga, na Ildegard Niyonzima, umutegetsi mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire, hamwe na Ani Irakunda, umurundikazi aba muri Amerika ari muri ivyo bikorwa. reka dutangure dutega matwi Madame Hildegarde Niyonzima avuga ibyamushimishije muri ivyo bikogwa.
Ikintu cyabishimishije cyane mu inzego biziciye mu mategeko bagasubiramo amategeko abagenga na reglement d'ordre intérieur. Hamikindi nyamukuru cyane cyadushimishije nuko bitavye ari benshi cyane kandi bakaza bafise igisharara n'imigambi itomo yo gufasha igihugu cy'u Burundi.
Namwe mushya na Jafet, ikintu cya mbere cyabashimishije muri ibyo bikorwa niki?
Bitabiriye ibyo bikorwa baje bavuye mu mihingo ine y'isi yose kandi bikaboneka yuko baje bavyishimiye kandi tukakigwa nk'abana bo muhira tukongera tukakorera hamwe. Ikindi nacu cyadushimishije ni ingene leta yatweretse yuko yitayeho cyane abarundi baba hanze.
Ego merekade ni jambo kandi namwe ani mwavuye muri leta z'umwe za Amerika mwifatanya n'abandi, ikintu cyatumye mufata urugendo muri iki gihe abantu benshi bavuga ko mu Burundi umutekano utari wose niki?
Ikintu cyatumye tuza ino ni kubera twakumbuye cyakwamenya neza kandi twaryohewe ingene Uburundi buriko buradufata n'ingene batwakiriye.
Tugarutse kuri mwebwe Moshe Yantaye Jafet, ikintu mwibaza ko iyo nama ibyo bikorwa bishobora kuba byararanguye niki?
Ye dukorana na leta y'Uburundi mu bijanye na ya politique nationale y'Abarundi baba mu mahanga, tukaba twarashoboye kugera ku cyeranyo gikomeye cyane cy'ingene abarundi baba mu mahanga bokorana na leta itunganywa ry'ibikorwa bitandukanye. Ngo ikindi gikomeye nuko muri ico cegeranyo harimo ingene abarundi baba mu mahanga Uburundi buzomenya nibihe bikorwa barangurira mu gihugu, nibande babirangura bafise ubuhinga nyabaki. Ibyo byose ni ibintu bitandukanye twashoboye gukora nako. Ubu rero tukaba turiko turarabira hamwe ingene ibyo ico cegeranyo coca mu itegeko leta yoshiraho kugira ngo tugire inkingi ishigikira ibyo ico cegeranyo.
Yego me Madame Hildegarde Niyonzima, imigambi mubona ko ikwiye gushirwa mu ngiro mu maguru masha mwihweje ivyayagiwe muri iyo nama ni kihe, cyane cyane ku vyerekeye nk'ibintu bashobora kwa leta yaremereye abarundi bafise nk'imitahe bashobora gukoresha mu Burundi canke bafise andi ma projet bashobora gukorera? Yo
ndije cyane gose ko bigiye kuranguka vuba na bwangu kubera baje baserukiye umukuru w'igihugu mu kugura ivyo birori, eka n'umushikiranganji ni na jeje imigenderanire y'ubundi n'ayandi makungu barabijeje n'ukuri ko atacyo bazokora kugira ngo imigambi twihaye muri kino gihe kugira ngo izoishyirwe mu ngiro. Ndizeye ko ahindwa ija guherera ikizokurikira ari uko tuzaba dutegura ayo mategeko kugira ngo tuyashikirize ababijejwe kugira ngo mu gihugu bashobore kuyemeza.
Namwe Jafet le gentil ndayishimiye, abarundi baba hanze igihugu bose ntibabona cyo kimwe ibyo bikorwa biriko birarangurwa, hari ikintu cyo gukorwa kugira ngo abarundi bose bashire imbere inyungu z'igihugu, eka babone kimwe bave mu bibazo bya politiki baje gufasha mu guterera Burundi mu kuteza imbere n'inkike?
Kubona ibintu cyo kimwe ico ni kimwe, gukora ibintu biteza imbere igihugu ico ni kindi. N'umukuru w'igihugu arakora agatorwa n'ibice runaka mugabo bose ntibashobora kumutorera icyarimwe. No muri diaspora rero si ngombwa yuko bose bashobora kubona ibintu cyo kimwe, ariko ni byiza yuko ababishoboye bashobora guterera intererano. Uno munsi rero bahaje ngaha abaserukira abandi kuko abarundi bose ntibari gushobora guhurira Bujumbura ngo baganirireho, ariko haje abitavye akamo, haje abaje baserukira abandi. Icyo tugiye gukora rero ni ukubumvisha yuko igikorwa twaje gukora ari igikorwa kibega, kandi nawe nibamara kubyumva bazabona yuko muri diaspora ntidukorera umugwi runaka, ntidukorera idini runaka, ntidukorera umugambwe runaka, dukorera uwo Murundi wese aba inyuma y'igihugu. Kandi amatwi adusumira nuko abenshi bamaze kubishima, naho hatabura umwongo utabura isato abo no mu muryango umuntu aravyara abana hakagira umwana umwe adatahura neza niko byama bigenda twebwe rero inshingano yacu no gushira abarundi hamwe baba mahanga tubereke yuko umugambi turiko turakorana na leta ari umugambi ubega ari umugambi w'iterambere y'igihugu cyabo ari umugambi werekeye hajya ku gatumba bavuka werekeye uburyo bw'abarungika mu gihugu kugira ngo boroherezwe bashobore gukorana na leta bumvikana
ga mukorana gute no muhuza mu Burundi nawe nyene ashobora kuba afise amabanga yo kumvikanisha abarundi hari imigambi gukorana no muhuza mu Burundi mwa mufise
umuhuza w'abarundi urabona ubu niho tugishingishira hamwe niho dushyiraho inzego inyuma y'imyaka ibiri inzego zidakora neza kubera ibibazo Burundi bwatsinyemo mugabo turamaze kuganira tumubwira yuko twifuza gutangura gukorana kugira ngo turabe yuko ibibazo bitandukanye biri mu gihugu no mu Barundi baba hanze naho bisangaho ni byiza cyane yuko dukorana n'inzego z'igihugu jewe ndakwemereye yuko mu minsi za tuzokorana neza n'umuhuza w'abarundi kugira ngo no mu Barundi baba muri diaspora umuhuza nawe ashobore kugira intererano aduterereye kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe.
Madame Ani Irankunda ngarutse kuri mwebwe ikintu muri ivyo bikorwa gishora kuba kitabashimishije n'ikihe ntawe uvuga ko vyose vyagenze neza.
Yego ikintu mbona yuko bokorera ko ni kubwira abandi benshi bari hanze ubu haje ibihugu ngira ngo 26 nibyo ni byinshi ariko ndazi yuko tubwiye abandi bantu benshi nabo boza bavuye ahandi hariya hanze.
Egome madame Hildegarde Niyonzima abarundi bitavye ivyo biganiro nkuko twabivuze ni bari ijana gatoyi ikintu cyokorwa n'ubushikanganje bwanyu kugira ngo nk'umwakoza abarundi bibaze bitabe ivyo bikorwa ari benshi gusoma gaho niki.
Ego murakoze twagerageje kuca mu buserukizi bwacu ariko kandi igishasha nuko twashyizeho ubuhingangurukana bumenyi site web kugira ngo abarundi bazohore babona ubwo butumire cyangwa n'indi migambi myinshi tukimije gukorana na diaspora ntibamenyesha ko n'ubushikiranganje bugiye bw'iterambere ry'amakomine bari bwadusabye ngo tubahe amashyirahamwe y'abarundi baba mu mahanga kugira ngo nabo nyine baze kubera imigambi y'iterambere ikorerwa mu makomine kugira ngo nabo babahe idokuma irimo ayo migambi yose mu makomine kugira ngo bashobore gufasha urumva ibyo zose nizo twagize kugira ngo hariho na Twitter ya diaspora hariho na Facebook hakaba kandi n'itelefone umurongo abandi bari mu mahanga bashobora gutelefona ko ibibazo byabo bikishyurwa rero tubishyizeho ubuvuba nibaza ko ari intambwe ishemeye ko mu minsi ikurikira ibintu bizokoroha cyane mu buryo bw'itumatumanako amakuru hagati y'igihugu cy'u Burundi n'abarundi baba mu mahanga.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Sengiyumva. Sengiyumva mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hehe Sengiyumva?
Ndi ngahanye muri komine Mbuha mu gisagara cya Bujumbura.
Egome turiko tuvuga cyane cyane ku bikorwa byakoranije abarundi baba mu mahanga abo bita abo baba muri diaspora abo barundi rero bakaba ariko barihweza ukuntu boterera nabo nyene mu iterambere ry'u Burundi. Murasiki ibazo murafite icyumviro?
Egome ni byiza cyane kuko hariho ibisata byinshi bategereje mbere mbanje kubaha mwiriwe.
Ewe duga kwijambo la kumwe.
Ego mehanyuma hariyo ibisata byinshi botereramwo urabona harimwo nk'ibice bimwe bimwe usanga abantu bari mu nzara itagira izina bobanza gutabara nk'uwo mugwi hama mu cyumviro cy'uwanjye bobanza gutabara bantaho nikora hama mu kindi cyumviro cy'uwanjye boshobora kurihira amashuri bamwe bamwe batishoboye icyo ni cyumviro cy'uwanjye hanyuma nkaca nibaza nti mbega uwo mugambi uzotangurira Ibujumbura canke uzotangurira Ruguru. Nashaka kuronka umuco kuri ivyo onye ndashimye umwanya muntaye kuri radiyo Ijwi rya Amerika. Murakoze cane, Imana ibahezagire.
Murakoze Nsengiyumva namwe Imana ibahezagire. Reka tuje ku Mushantahe Japheta agira ico avuze ku vyo mushikirije.
Agize neza kubaza ikibazo ciza cane. Twebwe rero turi muri diaspora twagiye duhura n'ibibazo imbere yuko tuba abo turibo uno munsi kandi mukamuzi yuko tuva mu bihugu bitandukanye ari nako tuva mu makomine atandukanye no vuga hafi amakomine y'u Burundi bwose nta komine ushobora kujamo ngo ubure mu Burundi wo muri diaspora ico tubahimiriza rero nukuzana imigambi mu makomine baturukamwo kugira ngo ibe imigambi ifasha umunyagihugu muto muto ahenshi urakunda kubona yuko hariho amashyirahamwe azanye ibifungurwa aze gufasha abantu bagowe mugabo ntiyigere yiyumvira ejo bazogiki bakaronka uyu munsi mugabo ejo ntibahiyumvire rero twebwe muri diaspora turashyira ingufu cyane ku kugira imigambi iramba irama imara igihe kirekire igakura inzara mu gihugu niho rero uzosanga hariho abarundi benshi bafite imigambi mu gihugu n'imigambi yo kurimisha kijyambere imigambi yo korora kijyambere ibyo ni ibintu bikomeye abarundi bagomba kumva yo kubigwanya inzara ikindi gikurikira izo mfashanyo zihuta ariko ravuga nazo ntitwazibagiye ariko kenshi usanga twebwe tutazifata nk'inyishu ku kibazo kiba kiri mu gihugu ku kibazo cy'inzara iyo tubonye inzara ihari turaba inyishu ishobora kumara igihe kirekire niho rero ubu niho tugitangura gupanga gukorana na leta kugira ngo tumenye ni hehe dushobora gukorana na leta ni hehe hakenewe ibyo ni ibintu bigomba gufata umwanya si ibintu dushobora guca twirukira ubwo nyene kuko twebwe dushaka inyishu ifata irama
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa
batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imbere yuko dusozera ibiganiro byacu tumvise aka karirimbo akacuranzwe na Charlie afatanije na Nina na Big Fairy oskitwa Indolo.
Hey, Indolo. Charlie na Nina.
Kaza sinari mperutse gutetesha jawe birirang nabindi bisana byo nani byonzonon kuko wabimaye sinabivuga ngo nokuhari bivuga ni udahari nubwo bitera benshi mihari yeah yeah sinabivuga ngo nokuhari bivuga ni udahari nubwo bitera benshi mihari
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru twari tubafitiye kuri isahani yagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimiye engineer dufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe na Fazo yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro kuri mikro mwari kumwe na Fiden Yongabo tubasezeye tubifuriza amahoro meza tubatumira kubandanya mu biganiro byacu bikurikira
kidogo cheka tena kidogo nione mwanya wako eh hey, take me to hand it hey gumana nawe sekera njoe de si hey ebu cheka ni de kuyondoro kuna kasoro kinitazama na hisi kudoro si ebu cheka ni de kuyondoro kuna kasoro kinitazama na hisi kudoro.